guhera itariki imwe y'ukwezi kwa cumi na rimwe abisuzumisha ku muganga bazohora bariha ibihumbi umunani, bahora bariha ibihumbi bitanu. Abajya ku baganga b'abahinga specialiste bazohora bishyura ibihumbi cumi na bitanu, bahora bishyura ibihumbi cumi. Muganga Senda Yizeye arongoye ishyirahamwe ry'ibitaro byigenga amenyesha ko ikintu cyose kizokorerwa umurwayi cyadugijwe ibice 30%, keretse imiti bagurisha bafatiye uko bayiranguye.
Byavuye ku mvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura, aho tubigurira hose byaraduze. Ivugira kabiri ni aya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka, n'ibyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibaye abaye. Hanyuma ikindi kigira gatatu ni uko kuva mu 2010 ibyo biciro ntibyari bwasubire kuduzwa, ariko gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho na byo nyine bitera biduga.
Muganga Ndayize yamenyesha ko iyo ngingo batayifashe kugira bacinyize abarwayi, ariko ko bashaka kubandanya bavura neza ababitura.
Twihereye kuvura abarwayi kandi turazi ko bibagoye, natwe uko bitugoye hamwe hobona iki kidusahiri icyo twokora ku neza cyane cyane y'abarwayi. Muri kive niho hari abaspesiyaliste benshi, niho kandi hari n'ibikoresho bishasha kugira ngo tugumane akanovera ibyo dukora, ibyo ibintu byose tubikura hanze.
Mu ishyirahamwe gishinze guha ijambo abarwayi kugira bashyikirize akababakiye SEMABO, bamenyesha bobo ko iyo ngingo ari mbi ngo ije gucinyiza abarwayi. Bishikirizwa na Sylvain Habanabakize avugira SEMABO, aho amenyesha ko abarwayi bagiye kugira ibibazo byinshi.
Tugamije kuraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mugihe nta mikoro yari asanzwe ari make. Rero murabona ku bitaro bya leta byari kubita n'ibigenda birengerwa, aho abarwayi benshi bari kubibukira bagerageza mu mikoro make yabo bakaja mu bitaro by'ikuru twabo. Rero mu gihe abo batubwije uko kanatsina amabona ko ari nabo bafise burya bariko batera baje imbere, uraze nk'amafarumasi n'ibindi byabo byinshi bafise, urabona ko abarundi abarwayi ariko arabimukira. Rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kiza gusindikaza umurwayi amagara yiwe akabandanya akira yononekara.
Sylvain Habanabakize amenyesha ko bagiye kwitura leta kugira iyo ngingo ihagarikwe.
Twebwe ko twama tubikora n'ububanga yatubavugira dusabe leta irabe ukuntu icyo bintu by'ukuri tuvuga na leta izo ngwani ko barashyira imbere barabukuye leta zitorera umuti kugira ngo izo bishyiriro biduke. Rero kinacyo kibabaje ni uko bazafata izo ngingo mu gihe twebwe tugeze tunabazwa kumva n'ingingo nziza ziraba umurwayi ariko usanga aza kumukandamiza zitaza kumworohereza.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga Jean Baptiste Nzoriroka nkuze amenyesha ko iryo duzwa ry'amafaranga y'abitura ibitaro by'abigenga atavyo bari bazi. Mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika amenyesha ko bagiye kuzovugana n'abarongoye ibyo bitaro kugira barabire hamwe icyatumye iyo ngingo ifatwa gifashe. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.